Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatandatu itariki zitatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Dutanguye kubifuriza mwese umwaka mushasha muhire w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu butekanigwemwo n'abanyu.
Hano muri studio i Washington DC turi kumwe n'umuririmvyi rurangiranwa ava mu Burundi
Kidumu,
abo akaba ari i Nairobi mu gihugu ca Kenya, akaba azwi cyane ku ndirimbo acuraranga. Twarigeze kugira ikiganiro mu myaka iheze kuri album imeze neza yamenyekanye cyane mu karere k'ibiyaga binini Ishamba. Ubu kuva icyo gihe haraze igihe kinini wateje imbere, uragira intambwe, washobora kuducira ku mayange urugendo rwakuzanye ngaha muri Amerika?
Naje kuririmba ku munsi w'ubunani, natanguye konsere yanje Boston itariki 27 Kigarama, hanyuma ubu rero ku munsi wa gatatu nzocangira ngaha i Washington DC mejeje cengenda main Portland, kuvuza iyo ku munsi wa gatandatu itariki zitatu zo kwa mbere 2015 mu mwaka mushasha.
Ni bande bagutumiye?
Mfise benshi banumira jewe, abo bantu ngubu ngaha turi kumwe n'umwe ajeje ngaha Washington DC, i Portland fise uwundi, i Boston nari mfise uwundi, urumva bose bakora icyo navuga ko ari umugwi umwe wo gupanga.
Ese rya mbere uje ngaha muri Amerika kugira ibitero?
Nubwira gatandatu.
Nubwira gatandatu. Abaririmbyi kenshi baravuga baririmbyi muri Afrika ko ari abaririmbyi benshi cyane, mugabo kenshi usanga baguma mu turere twa Afrika cyangwa bakaguma i Buraya, ntibaze nka ngaha muri Amerika. Amerika ari isoko nini ikomeye cyane ku bijyanye n'umuziki. Mwarabibonye, ni isoko mu ofisi imigambi kubandanya mugerageza kwinjiramo?
Ego, iri ni isoko ryiza cyane, isoko rya Amerika, kandi nubwira abandi baririmbyi uko nabone bogerageza, kuko hano muri Amerika hariyo ama opportunity menshi. Ni igihugu kinini, ni igihugu kimeze nka kontina. Urumva nk'ubu jewe sinovuga ko jewe maze gukora byinshi cyane nga, kuko umenyekanye Amerika ni siyo siki kumenya. Urumva nta muntu yo kwima iyo chance.
Imbere ko tubandanya ikiganiro, kuba ariko baratwumviriza kuri Radio Ijwi ry'Amerika service kinundi n'ikinyarwanda, turi kumwe n'umuririmbyi Kidumu rurangiranwa, aho ariko aravuga ku rugendo rwamuzanye ngaha muri Amerika n'ibiteramo ariko arategura. Wo tubwira akaririmbo twocisha ko imbere ko tubandanya?
Oya, ni mutora ko mushaka, kuko je mfise nyinshi ubu singifisa ko nkunda, kuko nyinshi ziguma ziza
ariko reka tutangure ko ari mu ntango, tutangure ku karirimbo kawe ka kera Shamba.
Ego, nangorane.
Young man, yeah. Young man, yo. Morele basamba, kanoga inga kanyaka nande kanji muri chata. Jumba mumika nini mitito yuko keli vikoko vya poga mazenga joekewa morikano gainga harama inditi chafuga chukatero muka ukoko haukensi tuwa vadu teramye tukikuja sokuru tuwe suko tole tiki yako kikarma. Tega matwi kwaka, taba umwebuta Umugani nuva kukiti vokumono Kangu mugani, ugana kariho Vira kwata munaru mugani Marimu samba, yewe samba Tafugi samba, ikana kariho Samba, yewe samba, ijo sari samba, ilikie samba. Morikino kibanza, au hambere hagise varavarwa, akabibise wibiweba. Imanwa za kiranga kinumero, ijo tugu safje vinga nuko ipinga kiranga kinumero. Sondevera, ibise piwewa, sondevera Imanwa za kiranga, sondevera Tiri manaka sari angombe Sondevera, ibise piwewa, sondevera Imanwa za kiranga, sondevera Tiri manaka sari angombe Kiangombe, kikwanda kyangombe kimurundi kyangombe kwanda kyangombe kimurundi kyangombe kwanda kyangombe kimurundi kyangombe kanumukanye ukakariho ifizi na mitenera mase kumukani nuva kujiti kuva kumu
Radio ya America Washington DC turabandanya ikiganiro n'umuririmbyi Kidumu. Murabuze ko mwagize ama album mashasha ndabizi kuva ico gihe. Hari album nshasha mwaba muherutse gusohora ya nyuma?
Yitwa Hari na Mali. Urabona ubusige nsohora album nkiyumvira mu bwenge bwiwanje East Africa Community Kingana. Ubu nahungira nayo rinda isohokemo nchenja muri kontina yose ya Afrika. Kora umuziki Afrika yose ishobora kumviriza. Nivyo ngeze ko rero.
Muri urugendo waje ngaho waje no kuyigirira promotion yayo.
Ego ndafise kandi n'indi muziki ngira nsohorere Boston, ngorera muri studio. Akaba na video ngiye gukorera California, indirimbo nshasha iwanje. Urumva ibintu birabandanye. Ndibiguma hahandi gusa.
Mu Miss Heze wari wagiye mu gitaramo muri Afrika y'Epfo cyagenze gute?
Afrika y'Epfo nagiye mu gitaramo cha Cape Town kigenda neza. Igitaramo cha Durban cyagenze neza kukumenga bagiye barahindura ibibanza ku minota ya nyuma, ariko i Pretoria kigenda neza. Johannesburg naho ahantu bagitwaye kuko mu bisanzwe ariko arategura ibitaramo siyaba n'umuntu aba muri Hollande yatwaye ahandi hantu abantu bavuga yuko umutekano wabo bariko barawutinya tinya yuko cha uhungabana, ariko abantu baraje. Uko bigenda kose abantu baraza tu bakanezerwa.
Ubu mu ndirimbo nyinshi muririmba mu rurimi rw'Igiswahili nukubera mwabonye ko ari ururimi rwumvikana cyane mu karere ko muri East Africa.
Yego, urabona kandi no mu Burundi nitubeshanye baravuga Igiswahili, twanye tukivuga kuva tukiri bato.
N'abatakivuga benshi baracyumva.
Baracyumva kandi kuva kera no kuri isamirizi y'u Burundi amakuru mu Giswahili yaravugwa. N'amakuru mu Cyongereza yaravugwa. Si kuvuga ngo ni kubera East Africa Community, ariko ivyo ni ibintu twari dusanze dufise kuva kera. Yaba Icyongereza no mu mashuri cyarigwa. Na jewe naracize. Burundi utaraja muri East Africa. Icyongereza cyaravugwa. Igiswahili mu makartiye y'Ibujumbura muri meri ya Bujumbura cyaravugwa. Ibintu bivuze ku insamirizi ukumva yuko ururimi kanaka rufise n'abaruvuga ku insamirizi y'igihugu. Ugo rurimi bisigura yuko baruzi ko rubaho. Hanyuma icari gisigaye gusa nuko tutangura kurukoresha mu rudandaza rutandukanye. Nkatwebwe tudandaza umuziki. Uwo muziki rero twace turabura ururimi ruvugwa n'abantu benshi were muri Kenya, Tanzania, Uganda, na Zambia gace kama ko muri Zambia, muri Malawi narabonye ko bonaho baruvuga, Igiswahili barakivuga, no muri Afrika y'Epfo nasanze ari abantu bakivuga, n'abasirikare babo abapolisi barakivuga Igiswahili. Hanyuma cha turavuga tuti kubera iki tusigara inyuma tuguma tukora gusa twigirira imbibe twenyene kana ata muntu ariko arabidusaba kubera iki tutakuguruka. tangure natubiye kujya muhigano nk'abandi cyanangura kuza ndakiririmba kandi kiranoneho no muri Kenya naringeramiwe n'abantu kuko bavuga ati ufite ijwi ryiza uririmba neza ariko ibyo uvuga navyo twumva kuko hariyo abaduciriye agace yuko uririmba ibintu bikomeye mu Kirundi tushaka no kuvyumva mu Giswahili eh nakundi nategeza kugira nacenja mu Giswahili ubu naho ngira ndabe icyumvikana cyane ku isi kuko ndiko ndakura nanje sishora kuguma hahandi
n'ururimi rw'icyongereza nima navyo
bijya ro bavuga ko ndirimba ko bikomeye mu Kirundi no mu Giswahili kuberi kino bibwira abantu bavuga icyongereza nabo bavuga ati umuntu ariko adukora ku mutima kweri kuko ivyo avuga n'ivyo
nivyo naringiye kubaza kuko kenshi baravuga nk'aba abantu bagize byo kuririmba umwuga kugira batere imbere bamenyekane cyane ku isi ni ngombwa baririmbe mu rurimi rw'icyongereza cyumvikana cyane ku isi tukako turavuga n'iri soko rya America America ivuga icyongereza
cewe kwanza nararengeje nace mfata n'indi ngingo njya muri Mexico ndirimba mu Kespanyol nkora indirimbo mu Kespanyol ndayisubiramo yiwanje ndashyira muri version Espanyol urumva yuko ngoma ngerageza urumva espanyol abantu nibayikundi yo ndirimbo nkagira imana bakayikunda
zo bafise amajana
yego urumva ivyo nivyo bintu vyo kuraba muri imizi indirimbo z'ikirundi dazifise ngiye mu Burundi dafise zo zabaririmbira ariko nabone batwemerere yuko hageze yuko tujya mu higano y'isi yose
ivyo nivyo turi mu kinjana cya 2021 isi yacitse nk'umuhana
yego
imbere ko tubandanye nagomba nsubire ncishe ko akaririmbo kawe ko kuri album vuze nshasha nimba indirimbo atakibazo ukarizo maze gusohora kuri hari na mali ngiye umuntu yoshirako
hari na mali
hari na mali
yego Changi kimbia.
Reka dushire ko hari na mari mbere ko tubandanya iki kiganiro no muririmbyi rurangiranwa Kidumu.
Changi kazi ni kazi utori ushaka gusa byose.
Yego hari na mari.
Yego.
Watakuta wakichipotu wakichirembesa na mavasi yao Bali kweli ni moto moto yanavutia Lakini usiwe na hofu Kwako mimi sipanduki Usitishe baby kelele za umbu Mimi na wewe tuko ndani Kwenye shindano wala mapenzi Umetapiga kelele lakini kamwe itopowi Umeteta Kama napenda kutazama viumbe kila dada nasema pole tarekebisha kukupoteza mpenzi taruka kichwa umenichali kwa tani mamani umenichali pepi kuna Tonight, tonight, oh, siku wa leo, nothing stands between us. To know that we've got to make this right I can never let you go And it feels in the love we share Feeling you everywhere Boy, you have no doubt I'm your girl And it makes me crazy When you don't trust me When there's not a thing I wouldn't do For you, baby If I have wronged you, maybe I'm sorry. Kuku potesa mpenzi, tapata kichwa. Umenichali, tanipa, tanipa. Umenichali, kwa thali la mali, tanipa, penzi la go. Tell me down, 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 tell me come bila chumbi kiasi chumbi kiasi Raja. Umenijali kwa hali na mali penzi lako kama sali kwangu wewe mkali woni bembeleza kama arkegi tanavyo cheza woni bembeleza kama kidum posa navyo himba umenijali kwa hali na mali
umenijali
umenijali
hakuna mwengine atanipa Mahali na mali
Penzi lako Penzi lako Chumi kiasi Chumi kiasi
Mahali na mali Umeni chali
Hakuna mwenye Mahali na mali Mahali na mali Umeni chali
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro cy'umuziki aho turi kumwe n'umuririmbyi Kidumu Rurangiranwa turiko turavuga ku rugendo rwiwe ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika muri Afrika hari abaririmbyi benshi abantu bagize umwuga kuririmba bafise ubuhinga bukomakomeye cyane mugabo kenshi ugasanga uburyo ntibabufise cyangwa ntibarondeye gushika kure ngibitwako turavuga kurondera kuja mu yandi masoko yo hanze ngo bamenyekane kurushiriza iyo ntambamye niyihe uravye imbere kuyirengera ugashika kure aya masoko niyihe ibuza abanyafrika gushika kure
urumva je umwanyuma ndiyumvira ikintu kimwe none Amerika kugira ngo imere gutya ninde yayifinashije icyo nico kibaza n'amandiko ndiyumvira umwanyumwe tangura ukora ikintu ugikore bizoguma byikora byonyene ubujyo ntuzomenya ubuzanana bizi bubamfu bigatangura ibujyo ukumva bikubira gukwega umuntu kana karavuze ati byo ukora ni vyiza reka je vraiment twumvikane ugasanga ubujyo buriko buraza ariko uronse ubujyo ukabwonona aho naho nduzigumuvuga ngo bazogufasha ngo ari abantu bazoza wibaza ngo bizova mu ijuru baze kugufasha ubujyo butangiye kuboneka bukoreshe neza ubujyo buhari ari uko bungana kose bukoreshe neza kugira ngo bugushikane ku bundi bujyo hanyuma maze gusha ku bundi bujyo aca haza ubujyohe ucuvuga uti gikubona koze kiriko kirihemba kiriko kirashikana ahantu ukaca usanga urutangiye kujyoherwa muri bwa bujyo warondeye buke buke ukaza ukabukoresha neza gushikana ku bundi bujyo ndagwa nk'akarorero abantu bakora filme yo muri Nigeria batanguye ari filme gusumenga ni ibintu by'abakizwa nabaho bageze ubu
bageze kure
ego none barindiriye ndengo aze kuba finance
ivyo ni
tangura ikintu gikore kizokwiriha cyonyene umuso
ivyo ni byo
eh
hanyuma ikindi umuntu arasanga nk'abaririmbyi benshi nko muri Afrika umwe atanguye agashikira nk'intambwe akagira ico no kwita style yiwe abandi bashaka nko kumwigana niki yewe wakoze chatumye ugira style yawe wiharije aho tumva guteza kwigana style z'abandi cyangwa style z'iburayi
Jenny baza sindi umumizisi harara ndumwe artiste daharara ngo yuko ngo bose bariko baje kuri uyu murongo cyenda bakurikira ndumwe artiste fise ibarabara nafashe giwanje kandi ndagemeza ko abantu ego abantu bashobora guharara urundi muntu ugasanga basa no kumenga baguhevye bagiye ku wundi muntu uguharara ikintu kije mu bantu kwera ko bagiharaye giye umwanya muto bazogiharuruka ariko ku muntu yafashe ibarabara akarigumako bagaruka kuri giye barabara kuko bazi yuko uyu yamye ahagaza uyu afisa ahagaze imvura iguye cyange uruzuba ruje aguma ahagaze ngaha baca bagaruka kandi wawe bakavuga ati umuziki wawe umaze imyaka myinshi turawemera urabona abajene bose ubu basigaye basohora umuziki ushaka kumera nk'uki Nigeria kuko babona ko ari byo bigezweho ariko ubajije uwo muntu we karanga muntu yiwawe ni yaye ni giki ciwawe tureke ivyo kwigana ni giki ciwawe wavuga uti jewe ndirimba gutya je mvuza gutya usanga atacafise urumva abari muri kwa kundi guharara ugasanga yaharurutse asubiye kuri kidomo kandi kumwigana asubiye kurinde kumwigana aguma ariko aratambikiza genda hajya genda hajya genda hajya icyo je nobwira abantu nuko ngire karanga muntu yiwawe uyemeze abantu bazakubahira ko
imbere ko tubandanya harakaririmba nigeze kubona kawe kwa Mungu anaweza
ego
niko nashaka dushire kuba ariko batwumviriza mu gihe turenganye Noel turiko duhimbaza umwaka mushasha
ego
Mungu anaweza karirimbo ka kidumu
Mungu baba 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 Naimba kwa sauti piga makoti nikimsifungua nimefahamu kristu wema wake na fadhili zake wana macheshi upendo wake hauna kifani na fadhili zake niza kutumwa milele mimi mpotefu yani mwenye dhambi na Bwana amenikuza mwenyewe na mkono wake sasa nahisi niko kifuani mwake sasa nahisi nina ulinzi dhidi ya shetani Mungu anaweza Mungu anaweza anaweza yote Wengi wanasema kama labda nimekunywa pombe wengine wanashuku kama nimepata wazimu mimi mwenyewe ninajua kwa nini na msifu mimi mwenyewe nimebeba shuhuda wangu kweli na kili kama nimeokoka kweli na kili kama nimepokea Yesu mfalme wa maisha yangu kila kitu nasalimu amri nasalenda baba nasalenda baba baba nasalenda baba niko wako baba yeah 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 tiweke mikononi mwake Mungu anaweza yo Mungu anaweza Ijalishi ya kwamba umekaa kwa inange street kwa baridi Mungu anaweza kukutoa hapo Ijalishi ya kwamba umepiga ngeta watu majengo Mungu anaweza kukubadilisha Tutafanya maombi kama mambo yako yamekuwa ngumu kweli Mungu atayaweka sawa Tutafanya maombi tukeme magonjwa kwa jina la Yesu utaona kitenda akitenda Tutafanya maombi tukeme shetani kwa jina la Yesu tukisema kwamba shetani shindwa 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 Shetani sindwa, sindwa, sindwa. Shetani toka, toka, toka. Shetani toka, toka. Masalendo pa. Moyo tipu moyo Mungu mwaminifu Hallelujah Hallelujah Mungu anaweza Mungu anaweza Trat tip 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 Mungu anaweza Mungu
Radio Jibidi Ameriki tulikumye numuri rimbi kidumu ngaha muri studio i Washington DC aho ari mu rugendo ngaha muri Amerika kubijanye n'umwuga wiwe w'ukuririmba. Mwitegereje intambwe mumaze gushikako kubijanye n'umuziki mukaraba nabo bandi bari kwagerageza kugira umwuga igikorwa cyo kuririmba n'ubuhe butumwa mwobaha.
Icya mbere kwanza bategeza kumenya bashaka kumera bande, ushaka kuba nde, wewe ko wandika muziki uko usohora nabaye bantu ushaka yuko muri yo kuva kuri yo mwaka batangiye kukumviriza muzoca musazana n'abari nyuma yawo bakurikire. Nk'ubu je usanga hari umwana yavutse je bundi ugasanga yamenye bikanangaza nanje ikintu byagenza, ariko ni kwa kundi kuva ku muvyeyi aha umwana wiyo akavuga ati umuntu aririmba ibintu byumvikana n'uyu cyane baza ko abajene bareke gutuwagwa nago batangire gufata umurongo umwe. Umuntu avuga ati jewe ngira ntangure kuzanda rimba ibibazo yoba baje abanyagihugu agire gutyo, cengira ntangure kurimba ivyereke ibibazo vyo mu ngo agire gutyo, cengira ndabivange vyose ariko mvuza ndirimba gutya nkabigira gutya ni sawa. Ariko si kwa kuni ngo haje gishinwa ugacutarukira mu bishino, haje mu biki ugacutarukira mu bihindi, je nibaza ko ari gutakaza umurongo.
Ikindi hari ukuntu abaririmbyi ni muri rusangi sinovuga ngo ni muri Afrika iyo bamaze kugera kure bakagira amasukse usanga bataye umutwe cyangwa bakaja mu bintu bibasamaza ibintu by'ibyo byari umutwe bakaja mu bagore ugasanga amafaranga baronse barasesagura hirya no hino ugasanga ubuzima bwabo buhindutse ibibazo gusa mbere hari n'abaheza nabi biraboneka ngaha cyane muri Amerika. Niki he nka wowe ukora kugira wirinde ugume ku murongo ugume uri wa wundi naho wogira amasukse menshi ugateruje imbere cyane kurusha?
Ego ibintu by'abagore ni ingorane ya bose, n'abanyepolitiki bafise ingorane y'abagore, abakomerisa bafise ingorane y'abagore, n'abasirikare bafise ingorane y'abagore, ni ingorane ya kila muntu wese. Niko gusa bitavugwa kubamizise bica yiboneka cyane, ariko icyo wavuze cereke ibyayo rumutwe kirahari. Ikindi wavuze cereke gusesagura amafaranga kirahari. Kubera iki? Bamise baragyoherwa cyane bakarenza mu misi ya masha, abamise benshi bafise ingorane yuko arengutse ahantu abantu bategeza kumenya ko kana kashitse, ni bya bindi byo kwerekana ijunja gusa. Iyo ngorane irahari, je nibaza yuko umuntu kugira ngo agume ku murongo umwe ategerezwa kwanza kuba responsable akavyimenyereza yuko hageze ku munsi kanaka akora ibi nibi 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 nibi, nico gituma benshi baca bagira ba manager kugira ngo babashire ku murongo. Atari uko hacaza akaja gari ugasanga umuntu ubuzima bwiwe ni kanaka ariko haheze imyaka ibiri gusa wa undi kanaka sigari kanakume vyagenze gute bamise baravumwe canke nibiki. Niyo ngorane bijya bintu dukora ni birori kandi birasamaza, utegereza kuba ufise abantu baguma bakwibuza kugaruka ku murongo atari uko ni ngorane. kandi uyigishe kumviriza. Kuko kumviriza hajya kumviriza nico kibazo ku bantu benshi, ugiye no mu madeva y'abantu usanga umuntu ngiyabura umuntu afise ingorane yo kumviriza batangura kuvuga we abafise ikindi cyumviro nashaka ko babandi baheza. Iyo niyo ngorane abamise kenshi tukunda kugira ingorane yo kumviriza guhanurwa ngo tuwumve. Urumva ubu buzima n'ubuzima bwo kwidagadura n'ubuzima bw'ibintu by'ibihenda amaso, abo bagore nabone bari kuravuga barimo nabo, urumva ushaka gutangura ambiance bica yibandanya ya ambiance.
Mukurangiza muri make umwanya ugiye kuturangirana, nubuhe butumwa bwo bufitiye abantu bakunda mu muziki wawe canke abantu bose bariko bitegurira umwaka mushasha w'imirije w'2013?
Ubutumwa je mfise ku bantu bakunda umuziki wanje n'abantu kandi bagiye gutangura umwaka mushasha cyane cyane ni mu gihugu cy'u Burundi aho tugira tuyimiriza amatora, cyane usaba ko amatora yoba mu mahoro hanyuma nidusubire mu ihumbi. Gusa icyo gusa nicyo je novuga, abantu berekane ko bakunda kijya gihugu cyabo mu gutora mu mahoro mukwemera ibizova mu matora, hanyuma utsinze natsindeho wasinzwe yemere ko yasinzwe. Gusa
murakoze, twari kumwe na Kidumu umuririmbyi rurangiranwa aturuka mu Burundi akaba ubu afise icicaro i Nairobi ku mugwa mukuru wa Kenya, ari ngaha mu rugendo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ibiteramo no kumenyekanisha album yiwe shasha hari na Mali. Akandi karirimbo tworangiriza ko kuri album ko bakitwa
kazi ni kazi.
Kazi ni kazi.
Ego.
Kazi ni kazi, murabyumvise. Turagushimiye cyane.
Urakoze.
Umeteta kwamba nimekuwa mtu wa mademu sababu tu niko msanii. Umenula uliponiona ikipeana namba ya simu, wajua vema mambo ya kazi. Asina pesa gani ukashinwa kula chakula, na hatimaye ukashinwa kulala. Mpenzi nielewe, nafanya kazi bila manager, bado napanga mambo yawe sawa. Umetanganywa kuhusu wasanii, tuko watu kama wengine na kazi yetu kama zingine. Umechanganywa kisi ya mapebi, watu wengine wako na wivu, kupigwa vita kwangu kawaida. Nilikupembeleza
nikapiga makoti,
nilikunyamazisha nilikuhemisa kuhusu kazi yangu, lakini mara kwa mara kitu kidogo tu kinakufanya nalia. Tamacho sindio kifuani mwangu, nakupenda pia, lakini elewa kazi ni kazi. Tamacho sindio kifuani mwangu, nakupenda pia, lakini elewa kazi ni kazi. Kazi ni kazi, nakupenda pia, lakini elewa kazi ni kazi.
Haki bebi nafanya kazi tu, oh, kazi, yeah. Mapenzi ni kwa minyana, ni zawadi ya imani. Naimba kutibu moyo, siyo utani, siyo kokota mabinti, ni tani, ni amini uba. Mwenzio niko kazini, jiachie, nenepa furani, moyo ni mwangu. Umejenga chabali, hauna wapinzani, na majirani wanachua, yeah. Nilikupembeleza
kapiga makoti,
nilikunyamazisha, nilikuelimisha kuhusu kazi yangu, lakini mara kwa mara kitu kidogo tu kinakufanya nalia. Kutamacho sindio kifuani, nakupenda pia, lakini elewa kazi. Kutamacho sindio kifuani, nakupenda pia, lakini elewa
kazi. Kutamacho sindio kifuani, nakupenda pia, lakini elewa kazi ni kazi. Kutamacho sindio kifuani, nakupenda pia, lakini elewa kazi ni kazi.
Kasi ni kasi.